ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungi kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye: ubwiyunge bwifashe bute mu Banyarwanda, ubushakashatsi bwerekana ko ubwiyunge bugeze ku bice birenga 94%.
Kiriya gipimo bagishingira kuri forces za leta zihari, ntabwo jyewe nahita mbyemera ko ariko tugeze koko.
Umwe mu barokotse ukomoka mu karere ka Bugesera, ingeso yo guharika iravugwa cyane muri komini Mabayi mu ntara ya Cibitoke mu Burundi.
Hari aho usanga biza ku muntu w'umugore wawe mbo wataha ntagufate nk'umushinga ntahashitse mu rugo, wamubwira ati mpamazi ndarushe ntakubaze niyo waciye. N'abagabo nabone ntibihangana, bakabona inkumi hariya ntibazihanganire, bigaca bivamo imbo zo guharika.
Umwe mu bagabo batuye muri komini Mabayi, ayo makuru kimwe n'andi ni mukanya mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com, no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva iza indwi gushika iza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, komisiyo y'igihugu ishinzwe kumenya ukuri no kunwanisha Abarundi CVR yatangaje ko mu matohoza yayo yamenye ko hari abanyamahanga bagize uruhare mu bwicanyi bwabaye mu mwaka w'1972. Iyo komisiyo iravuga ko igiye guha leta y'u Burundi amazina yabo kugira ngo inzira z'imigenzeranire zikoreshwe, kugira ngo ibihugu byabo bibimenyeshwe, ababa bakiriho bakurikiranwe n'ubutabera. Urubyiruko rwiga muri za kaminuza mu Burundi rwifuza ko hashyirwa imbere ibikorwa bishingiye ku iterambere rusange, Abarundi bakanywana badashingiye ku bwoko. Abavuganye n'ijwi ry'Amerika baravuga ko batifuza kuguma mu mateka yibutse ubwicanyi bwakozwe n'ababukoze mu myaka yashize. Kigali, Thierry Vendayishimiye.
Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye zirimo Université de Grarake bavuganye n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika basigura ko ibikorwa birangurwa n'umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi bikwiye gushingira ku iterambere rusange, na cane cane mu gwaruka gwa kazoza kwiga mu mashuri kaminuza. Muri iki gihe umugwi Sever ugenda urasigura ibirabana n'ubwicanyi bwaranze mu Burundi mu myaka y'igihumbi kimwe n'1972.
Abantu bayagisha mu yindi miryango ishobora kubahuza mu mashyirahamwe ashobora kuhahuza abantu bose, ariko atari mu mbozo kwibukiriza ibintu byabanye. Ariko kuri cyari gikwiye kunywanisha Abarundi byari bikorwa cyane cyane by'iterambere boza barahuriza hamwe ari abacanki barinzi.
Nta bintu birebire nabona byaza kumfasha, cyahinduka nubwo mbona nyine ibyahejeje ibyahejeje.
Ku ruhande rumwe abo banyeshuri babona ko izo nyigisho atanyungu zibafitiye kuko ubwabo ku mashuri babanye neza, basigura ko ahubwo bishobora kuzura kaboze bikaba byanaza n'injyane zidacika.
Kuko ibyabaye uwo byabaye ko ari igihaca yiruka cyane naka yarankoreye ibinini bikaca bigusubiza hahandi ha kera.
Ahantu tubanye neza nakuvuga ngo n'umuhutu ngo n'umutsinzi ngo n'umutwa musanzwe tubanye neza mu mahoro, kuko nk'ubu mu ishuri turi hamwe sese twigira hamwe hayaho
naho bimeze gutyo kandi hari ugwaruka rwemeza ko izo nyigisho zirufitiye akamaro kanini kuko zirubwira kahise ku Burundi ku bwicanyi bwabaye bikarufasha kwirinda kuzongera kubigwamwo.
biradufasha cyane bituma tumenya ibyahise ibintu byabaye kugira iyo cyangwa igihe natwe bigwaruka tuzobikora tukamenya ikizira
nuko tumenya kahise historiki y'igihugu cyacu nyine yagenze kugira ngo bisanzwe bigomba kumubwira nuko ugerageza kwerekana ukuri ku byabaye muri kahise.
Icyo kibazo cy'izo nyigisho zitangirwa mu makaminuza atandukanye ntiziragishinga ugaruka gusa. Bamwe mu barimu bigisha muri kaminuza bavuganye n'Ijwi ry'Amerika nabo hari uko babona byokogwa. Umwe muri abo avuga ko ico bakarusho bo bisoma mu bitabo nk'amateka yaranze igihugu.
Ivyo uyu mugwi wa CVE nivyo ku ruhande rumwe turavyakira neza kuko umuntu yumvise ukuri n'ukurikuriranira ni ikintu cyiza cyane mu Barundi, ariko niko mu mugwi umugaruka ko ahanini umenga ubwoko bumwe bwaba bwarapfuye gusumba ubundi, kandi mu byo twasomye cyangwa ibyo twumvise turabona yuko baba Abahutu b'Abatutsi barapfuye n'ayandi ho bifatiye hamwe kurikuriranira byogenda neza. Nubwo gusa icyo wafasha ni mu nyandiko muzakahise bakabona icyabaye mu gihugu. Ibyo nivyo.
Kuri ibyo Kremani nziza icegera turongoye umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Barundi avuga ko Burundi bukwiye kumenya ukuri kubwicanye bwakozwe mu Burundi atanumwe asigaye inyuma.
Hariho abama bavuga bati reka tureke hamba reka kuzura kaboze reka tuvyibagire Abarundi bacha bavuga ngo ntibagira ntibana niki cyatumye rero abantu bashika ko Burundi bwinjira mu gihe cyo kumenya ukuri harabaye ibintu bibi atari ntambara akarenganyo kigihe kiri.